imigambwe 18 yaje kwandika igwete yandikiye umukuru wa Seni, perezida wa Seni, imugira yuko imusaba yuko gikorwa cyo kwandika abazo kwitoza cyahagarara kubera yuko birangwamo n'amanyanga menshi n'ubusuma bwinshi cyane ku buryo atamatora ashobora kujyamo abantu biyandikishe muri ubwo buryo, tukasaba ariko byohagarara kubera tukicara tukaraba ayo manyanga nangana kubera tubikosore twumvikane ingena cyoba cyokorwa ku mugaragaro.
Iyo migambwe murashaka kuducira ku mayange mukatubwira nka 10 ya mbere mikuru mu yanditse byo kete
migambwe no babwira yuko ari migambwe yose igize ya deseki n'usanzwemo yinsi gwacushiramwo iprona gwacushiramwo esmere gwashiramwo sawanya frodebu nyakuri gwashiramwo na debu gwashiramwo berintwari gwashiramwo na debu gwashiramwo paribu naradese urumva ni migambo 18
mu gihe Seni itohindura ika itokora ivyo muri ko murasaba umugambi mwafashe ni nkuyu
tuzovyiga kuko nishobora kwemera yuko amatora abonekamwo ubusuma bwinshi mu mpande zose z'igihugu makomine yose mu ntara zose utazoti n'ahantu hamwe hamwe abantu babikoze urako ari ibintu byapanzwe n'umugambo uri ku butegetsi ufatanyije na Seni barayo tutwebwe ibyo tuzosaba bihagarare n'amatora tuzojyamwo bimeze gutyo byanga byakunda tuzogira ibyo dushobora byose kugira ngo ibyo bintu bihagarare kuko na kamara amazi
hari abategetsi bemeye ko ariho utunenge twabaye matora ibyo ntibyari gutuma ariko igikorwa cyo kwandika kibandanya mu gihe koko uvyoba ari nk'utunenge twonyine
urumva ingorane hari nuko kuva ibyo yandikwa ritanguye twagumye abantu bose baba bihebeye Imana baba amashyirahamwe yigenga yaba imigambi itavuga rumwe na leta mbere n'umushikiranganji w'intara ya Seni igihugu yaremeye uko arimwo utunenge twinshi turarindira yuko ibyo bintu bikosorwa ko twokwicara mugabo turarindira amaso ahera mu nzira ukabona yuko rero ari ibintu byapfundizwa byatwebwe muzovuga ngo twe tuzosoma twandika kwiba amatora twaramaze kubitegura je nshobora kubyemera tubibo
mu migambwe mwavuze yanditse urupapuro n'imigambwe 18 ariko imigambwe kuko muyizi imigambwe ikomeye mu Burundi ifise abanywanyi bashobora kuyitora mu matora n'imike cyane gose ivyo ntivyotuma akamo muri ko muratera katumbigo cyane
no kubwira yuko ufashe imigambwe yose ikomeye urabye matora 2010 imbere yuko imigambwe imwe n'iva mu matora kubera amanyanga yari yabaye urabye amatora amanota y'imigambwe yarose mu matora y'amakomine y'abajyanama ba komine yabaye ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ugafashe iprona ugafata MSD ugafata FRODEB ugafata FNL ugafata MSD iyo ni imigambwe mbere uteranije amanota yarose yababa ibice birenga 30%.
Mu myaka itanu iheze igihaba amatora mu 2010 hari imigambwe iyonjoye ntiyaja mu matora mu gihe batobaha inyishu mwipfuza ico coba ari ikintu mwokwihweza
nivyo kwirira amatora kw'amatora tuzoja kuyaja mu vyanga vyakunda twarabona kwirira amatora biha inguvu CNDD FDD ivyo yigira nuko tutagiye matora twese igacironga ibanza amategeko yashinga ikayatora ukwishaka.
Professeur Charles Nditije umukuru urundi ruhande rw'umugambwe iprona murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe.